Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanjye. Icyemezo cyo gutahukana impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi zitandukanye mu gihugu cya Tanzania kubashyura ku ngufu nticyashyizwe mu bikorwa uyu munsi kwa kabiri, itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi nk'uko byari biteganyijwe.
Ego twebwe nk'impunzi n'ukuri iyi tariki imwe yari yaduteye ubwoba, ariko turashimira Imana ko tubona leta ya Tanzania, leta y'u Burundi ngingo bari bafashe guhungura abantu ku ngufu batayashyize mu ngiro.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi hari mu nkambi mu gihugu cya Tanzania. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigaruka ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu ntizibacike. Duhere rero kuri icyo kibazo cy'impunzi. Icyemezo cyo gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania ku bushake cyangwa se ku ngufu uyu munsi nticyashyizwe mu bikorwa nk'uko byari byitezwe mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi mu burengerazuba bwa Tanzania. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin niwe utugezaho amakuru ya nyuma haturuka muri izo nkambi.
Mu nkambi zose zitatu zicumbikiye impunzi z'Abarundi arizo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi haratekanye. Gusa mu nkambi ya Nyarugusu ku munsi w'ejo niho hasohowe itangazo risaba Murundi we wese akeneye gutaha ku bushake bwiwe yosohora ku biro by'umukuru w'inkambi kwiyandikisha. Abarongozi b'inkambi HCR hamwe n'abo mu bushikirangaji bw'intwaro yo hagati mu gihugu atanumwe yibonekeje kuvuga icyo cyose kijyanye n'uwo mugambi wo gutahukana impunzi ku nguvu nk'uko byari byavuzwe mu kwezi k'umunani n'umushikiranganji w'intwaro y'agati mu gihugu cya Tanzania Kangi Lugola. Ku bw'iyo ngingo ijya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi, bamwe mu Barundi basanga bari mu mirwi mito mito barindiriye iyo ngingo yo kubahungura ku nguvu ko ishyirwa mu ngiro. Gushika isaha zitanu zo mu gitondo mu nkambi hari hatekanye cyane. Amashyirahamwe afashe impunzi yariko abandanya n'ibikorwa byayo bisanzwe. Ku murongo wa telefoni twahamagaye umuvugirizi w'ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu cya Tanzania Bwana Felix Magara, uyatubariye ko atana kimwe amenya ku bijyanye n'uwo mugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania, kandi atamunsi n'umwe Tanzania irigera igabisha gutahukana Abarundi ku nguvu. Naho biruko biboneka yuko Tanzania yoba yahagaritse uwo mugambi wo gutahukana impunzi ku nguvu kubera atana kimwe kijyanye nawo kiriko kirakorwa kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi. Bamwe mu mpunzi bavuganye n'iyo Amerika bashimira amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu hamwe n'abantu bateye akamo bakagondoza leta ya Tanzania ikisubira ko kuri iyo ngingo yo guhungura impunzi ku nguvu.
Ego twebwe nk'impunzi n'ukuri iyi tariki imwe yari yaduteye ubwoba, ariko turashimira Imana ko tubona leta ya Tanzania, leta y'u Burundi ngingo bari bafashe guhungura abantu ku nguvu batayashyize mu ngiro. Abantu twari twatekewe n'ubwoba kuko twavuga ati tugomba duhungurwe ku nguvu nk'uko itariki imwe babivuze, ariko tugiye kuraba suko vyabaye. N'ukuri turashima na cyane cyane turashimira abantu bateye akamo bakagondoza leta ya Tanzania ikisubirako, nubwo amakenga kiri menshi muri twebwe impunzi kuko giyurumva amajambo yo hijya no hino. Bamwe baravuga ngo namayeri bariko barakoresha ngo umwanya n'umwanya bazoshobora kugira ante kuduhungura ku nguvu. Nayo amakenga ni menshi muri twebwe impunzi, nubwo itariki isa n'iyaturenganye turabona ko umengo guhungura ku nguvu bizohava biba kuko hari ibintu mbona tubona umenga birinyegeje. Icyo twasaba leta ya Tanzania, leta y'u Burundi cyo kimwe na UNHCR ni uko umuntu amahoro kwanza y'umuntu aba mu mutima wenyine. Kugira umuntu ahunge arafite ikintu cyamuhungishije, kandi mu gihe umuntu abona ko icyo kintu kitaratungana kitarava mu nzira ntashobora kuvuga ngo umuntu ngo agomba atahe. Nicyo gituma rero twabandanya dusaba Imana yo idukingira cyo kimwe n'ababandanya badusemerera nk'Abarundi bari mu makungu, amashyirahamwe atandukanye kubo bandanya basemerera ku buryo ntiduhungurwe ku nguvu kuko turabona mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntamahoro arabaho. N'ababayo barabivuga n'abandi kandi barabisemerera no ku maradiyo twaba twavyumvise aho abantu banyuruzwa bakaborezwa igufa. Ivyo rero biri mu bintu bituma twebwe nk'impunzi tutabona ko twashobora gutaha.
Nukuri ukuntu twari tuvyiteguriye inkambi yose nukuri twari twagize n'ubwoba bwinshi ibagaho se twabonye nukuri buragize n'burakeye kuko tubwiduka ati iyo tariki imirageze amasara tukaze kudutwara baduhungure ku nguvu. Muga kuko twabonye bwakeye tubonye igare imwe igomba gutwara abantu bwabo baza gutora abantu bagize n'ibyandikishije gusa. Nukuri twatwege turi impunzi nukuri twavyakiriye neza tubona yuko ryategeko leta ya Tanzania yari yapande yuko twagungote ko ngo ko bitabaye no kuri ngushimira Imana
ariko turibaza yuko hamwe vyoba bakabikoresha ku nguvu tuzoba tubibona nivyo bari vyiza nibabishira mu ngiro tukana ari vyiza tuzobishima ko bazabikoze ariko akabara mayeri bakoresheje bizomenyekana akaba bagombye gukoresha amategeko byose bizomenyekana turavye ukuntu bari baje n'ukuntu bari babishikirije turabona kumengo wababisubiye ko bukebuke ariko tuzovyemera neza iyo ngingo tubonye itagiye mu ngiro
itariki 24 z'ukwezi k'8 uyu mwaka wa 2019 mushikiranganje b'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Kangirugora na mugenzi we wo mu Burundi Pascal Barandagiye bagendeye mu nkambi za Ndutana Mutendeli kumvo yo guhimiriza impunzi gutahuka mu gihugu cyazo nyuma y'ugo rugendo Kangirugora mu kiganiro n'abanyamakuru yagabishije yuko Tanzania izobanza guhungura Barundi abishaka n'abatabishaka bose hamwe yamara gushika ya masaha iyo jambo ntirashikirwa mu ngiro kandi atana kime kiravurwa na leta ya Tanzania kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubw'iji ya Amerika
James Jovine urakoze tukivuga rero kuri amakuru y'impunzi z'abarundi leta y'u Burundi yatangaje ko itsinda rya mbere ry'impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania rizatahuka ku wa kane w'iki cyumweru mugenzi wacu Fide Niyongabo akomeze iyi nkuru
Nivyo Eugenie Nestor Bimenyimana mutegetsi wa leta y'u Burundi ajejwe igikorwa cy'itahukanwa ry'impunzi yatangarije itorokanizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters ko hafi impunzi igihumbi ziri mu mugwi wa mbere amenyesha ko itahukanwa ry'izo mpunzi rikorwa bifatiye ku gushaka kwazo Burundi na Tanzania byumvikanye mu kwezi k'8 k'uyu mwaka ko igikorwa cyo gutahukana impunzi ibihumbi 200 kizotangura ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi ivyo vyatumye haba ubwoba bwitahukanwa ku nguvu kuri bamwe mu bahungiye muri Tanzania muvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri Tanzania atangaje no musiko wa kabiri ko uyoboye ubwo bushikiranganji atabonetse buno nyene ariwe wenyene ko ariwe wenyene ashobora kugira ico abivuze ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'amashyirahamwe aranira agateka ka muntu bifise ubwoba ko amaleta y'u Burundi na Tanzania ashobora kuba ariko atahukana impunzi ku nguvu aho zishobora gutotezwa bifatiye ku mvuzo za politiki muvugizi w'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita impunzi ku isi HCR Baba Balok yatangaje uno munsi wa kabiri ko umuntu aravye ku bintu bimeze muri iki gihe mu Burundi bitatuma impunzi zitahuka amenyesha ko abumvise umutekano wabo wo kubarizwa baza baratashe mu Burundi asigura ko yamara muri ico gihe abantu babandanya kuva mu Burundi kubera ibibazo bahura navyo muri ico gihugu nayo makuru dufise muri iki gihe
urakoze cyane Federi Niyongabo tukivuga rero ku Burundi mu gihe amakuru yitahuka ry'impunzi ku ngufu cyangwa se ku bushake yakomeje kutavugwaho rumwe amatora yo akomeje gutegurwa imbere mu gihugu uyu munsi kwa kabiri nibwo abagize komisiyo zitegura amatora mu ntara barahiye kuzarangiza inshingano zabo mu matora rusange hateganijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha wa 2022 nk'uko umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Heroje Wirikaneza abitangaza mu ndahiro yabo biyemeje kutabogama
Abo ni bamwe mu bagiye kurangura igikorwa cyo gutegura amatora mu ntara zose zigize Burundi. Uko 155 uyu munsi barahimbere y'umukuru w'umugwiseni utegura amatora ku rwego rw'igihugu. Hari intumwa z'imigambwe amashyirahamwe yigenga amashengero n'abaseruka ibihugu byabo mu Burundi. Indahiro bagize Pierre Claver Kazihise umukuru wa seni abahamagarira kuyigendera.
Tubasaba ukuri yuko indahiro bagize bokurikiza ibirimo nico kintu gikuru kiriho kuko agi indahiro ni kintu gikomeye cyane murabona twese niho twari barahiye makunga akoranye bari kuyondahiro rero bategerezwa kuyigendera kugira koko bashitse umurimo ibanga bagiyemo
ahatari hake hari imigambwe yavuze ko itaronkejwe ibanza kandi serukiwe cyane mu ntara Mwa muntara za Burundi na Rumonge mu manuko no manuko bushiburengereho mugambo utavuga rimwe n'ubutegetsi senere widoga uvuga ko batwa userukira mu masepi batanu bose basubirizwa abandi yatanu umwumvikano royemwo ariko kazi sasigura kutunenge twose twizwe twongera dutorerwa umuti
intore zimaze gusohoka byarashize kugira ngo hagira bidoga mugabo rero bari bafite igihe kugira ngo banika makete bavuga ico batashimye hama natwe dusubiremo tuvyihweze twarabikoze nkuko amategeko abitekanya hama tusanga bamwe bamwe barafise ukuri turabisubiramo abandi nabo ntitwashoboye kubisubiramo kubera yuko bitaboneka neza igituma twokuraho twari twashize ikindi yasho ngombye nuko hari habidoze mugabo bashaka kugira ngo ibibanza byinshi ico kintu cyari kigoye kubera yuko aba kibanza cha sepiri harimu kibanza bikeyi ijana mirongo itanu na bitanu ku migambwe mirongo itatu n'iyindi ku mashyirahamwe ibihumbi ku mashengero ya majana murumva rero yuko ibibanza byagabanganje uko bishoboka nababwira yuko imigambwe mirongo ibiri n'ibiri yaronse amashyirahamwe mirongo ibiri na rimwe yaronse be n'amashengero indwi bose bashoboye kuja muri seke murumva rero twaragejejwe ufite dushobora mugabo kugira ngo baronke bose ntibikunda murazi yuko no mukinyo yitwa bati abakunzi tubahera mu bindi
amwe mu mashyirahamwe yigenga yaronkejwe abayaserukira mu migwi y'intara itegura amatora yashimye rimwe muri iyo ni ya Jap rihana iterambere ry'ugwaruka nyafurika Eric Nsengimana mukuru wa Jap
ugwaruka rwaraserukiwe bikwiye tukaba rero twegeye mu ishyirahamwe ya Jap ari umunezero ko biyumviriye gushyira mu gwaruka muri kino gihe gikomeye muri uno mugwi w'amatora bikazoha icyizere cyane ugwaruka na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi ko amatora uko atanguye nikahera tukizera ko n'inzego zizova muri ayo matora nk'uko n'umugwi seni wabitanguye gushyiramwo ibice bikwiye by'ugwaruka twe rero mu ishyirahamwe ya Jap turashima ukuntu basize imbere ugwaruka tukizera ko nibizova mu matora ugwaruka ruzokwama rushigwa imbere kugira rushobore kubaka igihugu cyacu turi mu nzego zifata ingingo
amatora y'umwaka wa 2020 yari kategurwa mu gihe hari abanyepolitike bahunze igihugu n'ubakiri hanze yacu bamwe muri bo nk'abagize ubunanitse na rede bamaze kuvuga ko hamwe bonosuze bashaka harimo gukurwa kw'imitahe no gucungererwa umutekano n'urwego bihitiyemo botaha kuyitegurira Ariko runanise fora rusha rwo rusanga amatora y'umwaka uzashobora guhuhura ibyo ruvuga ko byari bisanzwe bihuha Jeremy Minani umuvugizi w'urwo runani
tuzi neza yuko ayo matora ketse ko azobaje gutuma injyane turimwo zikomera nta n'umuti w'izo njyane ashobora kuzana kuko n'amatora azobatunganijwe ata na kimwe co tuma tunganywa neza n'amatora y'inkinamico azobaje gukomeza irya leta ahubwo asasira indavya ntwaro y'igikenye dufise uno munsi mu Burundi
kuva mu mwaka w'ihumbi 2010 amatora yabaye mu ngorane Uwo mwaka abatavuganwe n'ubutegetsi bayisokoye mu bamaze kuja mu yibanze yonyene bemeza ko bafite ibimenyetso ko yamaze kuyibwa mu 2015 naho mugambwe Sende Defde duri ku butegetsi wayatsinze impaga inyuma y'imyirekano yo kugwanya ikindi kiringo cha president Nkurunziza bamugwanya bavuga ko atararekuriwe nigerageza gihirikwa cy'ubutegetsi vyaburijwemo naho nyene abagwanya ubutegetsi bwa Gitega bari bayisokoyemo Eroje Urika neza Nairobi juri ya Amerika
Eloje kaneza urakoze kuri iyi nkuru tugarutse rero kubyerekeye impunzi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ritangaza ko abimukira bakuwe muri Libya bakajyanwa mu Rwanda bafite ubwisanzure bwo kubaho aho bacumbikiwe mu nkambi y'agateganyo iri igashora mu karere ka Bugesera mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umuvugizi wa HCR kubijyanye n'imibereho yabo bimukira bimpunzi turi kumwe ku murongo wa telefone mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza Venuste wiriwe neza
wiriwe neza Genia
ye twubwo twavuga ko izo mpunzi zavuye muri Libya zishyira zikizana mu Rwanda
umva nkuko abivugaga twabitangarijwe n'umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi Charlie Yaxley atubwira ko rwose zishyira zikizana yavuze yuko kubera ko yanigireyeyo yarari yo mu cyumweru gishize igihe zageraga i Kigali yavuze yuko rero zatujwe ahantu heza zigahabwa ibyo zikeneye byose ndetse zigahabwa ivuriro rifite abaganga b'ingeri zose barimo n'ababafasha gukiri hahamuka ngo bafite n'ikibuga cy'umupira ndetse aho abana bashobora gukinira ariko Charlie Axley yavuze ati ubu ngubu magingo yankubwira nta ubabuza kujya aho bashaka kubera ko nk'uko bavugaga bishyira bakizana bakabashobora kuzajya basuhuka bakajya kwivuza bakajyana abana mu mashuri ati ndetse bakaba banakora n'ubucuruzi ndetse n'ibindi
none si ibyo biravuga ko bashobora kuzaguma mu Rwanda cyangwa se bashobora kuzimurirwa mu bindi bihugu
Umuvugizi wa HCR yavuze ko byombi bishoboka bamwe ngo bazimurwa ariko rero ngo barimo barashaka ibihugu bishobora kubakira yatubwiye ati urumva ko dukeneye ibihugu byinshi bigaragaza ko bibyifuza tuwo murimo urakomeje ariko rero yavuze ko bose badashobora kubona ibihugu bibakira ati bamwe bagomba kuzakira ibyo tuzabagenera nko kuba basubira mu bihugu byabo bari baramuneye ubuhungiro cyangwa se ibihugu bakomokamo igihe bafite umutekano atari ku cyo nakubwira nuko abandi bazaguma mu Rwanda nk'impunzi ndetse batuzwe nk'abandi baturage
yakubwiye se ko mu Rwanda hazoherezwa abantu bangana iki?
Umubare ntabwo yashatse kuvuga, ariko yavuze yuko magingwa ya muri Libya hari impunzi ibihumbi bine ziri mu nkambi zisa naho zifungiwemo, atari ko ikigo kigashora mu Rwanda cyo kizajya cyakira abantu 500. Icyo yansobanuriye nuko uko bamwe bazajya basohoka bakajyanwa mu bindi bihugu bazajya basimbuzwa n'abandi bavuye muri Libya. Bivuge rero yuko icyo kigo gisa naho kizakomeza kwakira impunzi mu gihe cy'imyaka myinshi, gihe cyose ikibazo kizaba kikomeye muri Libya, igihe cyose hazaba hari abantu bagerageza kwifashisha ibyo bihugu kugira ngo bambuke bagana i Burayi.
Nuse Venuste, ibyo ngo bizatwara amafaranga angahe?
Umva ku kibazo cy'amafaranga avuze ko atatanga umubare kubera ko ngo hari byinshi bisaba amafaranga, nko gukodesha indege, nko gushaka abacunga umutekano w'impunzi bitewe naho ikibuga cy'indege kiri, ukongeraho n'amafaranga yo kubatunga aho bari mu Rwanda. Yagize ati ntibyoroshye gutanga umubare udakuka, atari ko kugeza magingwa ya ushyizemo amafaranga yashowe kugira ngo umushinga utangire twasanze tuzakoresha miliyoni 10 z'amadolari. Ati rero tukaba dusaba umuryango mpuzamahanga kudushyigikira bagatanga inkunga y'amafaranga.
Reka ngushimire rwose Venuste Nshimiyimana kuri iyi nkuru utugejejeho, ubwo ukomeze dukurikiranira aya makuru yerekeranye n'impunzi cyangwa se abimukira impunzi bajya haba mu Rwanda cyangwa se n'ahandi. Urakoze cyane.
Nangira gushimiye Eugenie.
Kutsa batwumva ko radio ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje mu kanya.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 4 1 2 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 5 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Impunzi zo mu nkambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania ziremeza ko leta y'igihugu y'icyo gihugu cya Tanzania yatangiye gahunda yo kuzicyura ku gahato nk'uko yari yabitangaje mu kwezi kwa munani. Mu kiganiro muri Isanga, mugenzi wacu Edi Rwema yaganiriye na bamwe muri izo mpunzi bemeje ko babonye bagenzi babo burizwa amakamyo batwarwa i Burundi. Iki ni gice cy'icyo kiganiro bagiranye. Tubanze twumve uri mu nkambi ya Mutenderi.
Ingo bari babisezeranye na umushinganzi w'inkuru inkuru hagati mu gihugu barazoye intonde z'abagomba guhunguka. Muri indwi turangije bari bameze igihe batanga, ni ukuvuga batwambura imiringa bari batwambutse yemeza ko baduheza n'amafomu mashashi. Harabaye mwicangamoto y'abantu batigeze baronka ikibaranga yuko bari impunzi. Guherejo barabanditse impapuro z'abantu batandukanye z'abatagira ibyangombwa. Mbere baraba batumako rero uno munsi mu gatondo niho wagenda wese yifuje kwandika abasha mwandika, hanyuma bagaca bamutuma bagaca atoyibwiwe agahunguka.
Ni ukuvuga ko abo bambuye iyo miringa babategetse guhita basubira mu gihugu cyabo?
Ni ukuvuga bose ntibatugeze gutaha mu gihugu cyabo, uretse ko ari abiyandikishije n'abayandikishije bakifutisha ndetse n'ababanditse ku ngufu. Ni ukuvuga bose bari hamwe n'imigwi yose mu bisanzwe, bose uno munsi batawe gutaha basubizwa mu gihugu cyabo.
Bivuze ko habayeho kubatahukana ku ngufu?
Ego muri make byabaye ibyo bintu byabaye uko byabonekanye muri byo.
Ufite nk'umubare se aho ngaho muri iyo nkambi ya Mutenderi y'abatashye uyu munsi?
Ni ukuvuga uno munsi igitigiri cya saa kine kibonekeje ni ukuvuga amakadi 203, ariko abo bose bashoboye kujya ku rutonde bari bagiye. Ni ukuvuga bamwe babahenze bababwira ngo bagende kuri UN ngo bamare ikibazo cyabo n'imiryango yabo, hanyuma baraza babatahana bashe bafatira nta numwe yasubiye muhira. Ni ukuvuga uwo mwanya nta numwe yasubiye gusubira muhira iwabo yahaba.
Bahise baburiza imodoka barataha?
Yego. asa watwa ikiwini lako kwezi ni kukulinda hai ni jatu negeri chane mugiheo damu ngambi tukumbi chedi nubishu gishu militerubuko wanga aye nakari ngambi ya chulana yari iso mwege enu kumupaka uruundi tukawadu kusubuko wa gishu chane yuko tusua kukwa na wanyo wale wawasu kumuteka nongato hede ye kweru sanuda teka nyeneza gosi
iyo ngambi ya nyu ya mutenderi tu irimo imhunzi zingana gute za warundi
tuge ya nijewe tukwa alivi humbi minogi titunabine. Ego
hanyuma umwuka wifashute mu zindi mpunzi zitifuza gutaha ariko zabonye ibyabaye kuri abo bagenzi banyu bagiye kwireba ku marista nyuma bagahita burizwa mu modoka
nukuri mitima nitekanye mu gihe twabonye ibyabaye udufite ubwoba bwinshi ko umwanya n'umwanya dushobora kujya igiti nyagira igihe tereke bari basezeranye na leta y'urwego basaba kuduhungura ku nguvu twatubona yatarike yabashyitse twatubonye n'ibyabaye n'ukuri umutima ntekanye nk'abakimbizi.
Renata Uranyova,
ndakumva
wumvishe ibyo uwo murundi mwene wanyu uri mu nkambi ya Mutendeli avuze bibateye ubwoba?
Numvise biduteye ubwoba burenze kubera ati uno munsi ababanditse uno munsi babwiye yuko bazogenda ejo. Urumva nabo nyene birashirwa usanga bakorewe nk'ibyabo bandi baba bakorewe, urumva biciye bituma umuntu agira ubwoba burenze.
Icyo ushobora kuvuga ko nuko kugeza iyo mugenzi wacu impunzi wewe afite amaso y'imbono yabibonye ko byagenze nuko nyine, ariko na twebwe kubwo ruhande tuba byarahabaye twese muri make nuko byagenze.
Dufite na Francois wiriwe neza.
Wiriwe neza,
uri hehe?
Njye ndi mu nkambi ya Mutenderi.
Mutenderi, mugenzi wawe yaratubwiye ko uyu munsi habayeho igikorwa cyo gucyura abantu, wabyiboneye nawe?
Igikorwa cyo gucyura abantu nakiboneye n'ubu, yani novuga yuko umuntu wese yibonye ku mpapuro bafishije ku byahapa agiye kuri UN n'abantu zinashobora gusohoka seti bamaze kuzitira. Hari ikintu kimwe cyahindutse mu gatondo, hariho novuga ati abajejwe sekirite mu nkambi aribo bahora bakorera ku novuga ku muryango winjira mu nkambi ahantu bitwa mu ngano, ubu nibo bakorera ku miryango ikukije ku maofisi ya UN. Ibintu birateye ubwoba kuko ubu hahora hacungewe n'abanyarwanda n'abakimbizi bitwa abasungusungu, ariko ubu nibo bavuga ati kayobore kwacungera umutekano wo kuri runo ruzitiro rwo kuri UNHCR.
Bivuze ngo iyo bagushize ku rutonde ukajya kureba impamvu washizwe kuri urwo rutonde iyo winjiyemo, biragoye gusohoka kuko hazitiye?
Yani niko bimeze kuko hari icyo bitwa gukora kuri finga, kuko navuga yuko ubu n'ibikorwa by'isensa rya kerihera, kuko akare mu gitondo bahamagara abanyagihugu bakababwira bafishije abafite ibibazo bagende kuri UNHCR kugira babafashe badafite amakadi n'abamakadi yugaye. Munyuma bagiye bamaze kugenda kuri babibanga none uvuga ati n'ujejwe protection ngaha muri mu gisata cya UN acababwira ati wotabazi afite ikadi wese barabenga. Munyuma hariho abagumyeho nyine abatumva bahagumye nyine bahagumye barababwira barababaza ati abashaka gutaha ni bande, baraduzi intoke hejuru barabaza abadashaka gutaha ni bangahe ni bande, bajya ku ruhande rumwe barigaburamo kubiri niho baci bafata b'abandi bashaka gutaha baca babajyana ku mashini uwaduza wese yaca bamugihagariza n'umuzigo utahe. Hama muri abo warundi mugundi mugugira kubina bagiye bibona ku mpapuro babagira yuko ari ikadi zifite ibibazo, uwagenda nyene agiye gukora kuri Zoom baca bafata ifomu yiwe bamutegeka kugenda kuzana umuzigo atagiye bamutwara n'imodoka bakamukura muhira. Urumva ibikorwa kubera babiteye ubwoba abantu, tukaba hariho n'ibindi bikorwa byatangaje inyuma iri sese ariko biraba bari baronse ifomu zitandukanye, abafite ifomu zidafite amadrese n'ifomu zifite amadrese, ari abo bantu badafite ifomu zifite amadrese bafite ifomu bafite imitini byijyanye ntibabona iherezo ry'inkambi. Ugira ubibaze umwe mu bayuwe nakakubwira ati bivu iGeneve, wagira umubaza ati ni serikali irikirabikora, umva ukabura ukuri kuriko biraba n'ibisesa. Ubu hoho navuga yuko bariko barasambagura n'ibihangano bakoreye mu isensa nyine, ubu na bamwe bari babiteze yuko baronka ikadi, ubu ndibaza ntibakigisisa ayo mahirwe.
Ariko UN muvuga yakomeje kuvuga ko izubahiriza uburenganzira bwa muntu, ko nta muntu izacyura ku ngufu muri ibyo bikorwa byo gutahana abo bantu mwavuze. UN hari uruhare mubona ibifitemo?
UN ni nta ruhare na rumwe muvuga
igaragaza gusa hari abaserukira se leta nibo bagaragara kuko niwe nikoraho mu gihe giheze umukimbizi bubasi asambuye inzu ntategeza kugenda ahubwo bamureka ariko ubu n'usambuye inzu ubu novuga ko jewe njeje igifata cy'inyubako nagiye mu gatondo akurikira umuntu asambuye inzu bakubwiye ati wewe umuntu ushaka kubuza umuntu guhunguka wewe nishirika urimo urashobora guhagarikwa ibyo ni damu n'amajambo nibwiriwe n'abadejwe bari mu gifata cya serikali bariko barahagarikira bariko barahunguka.
Se umwuka muzindi mpunzi aho ngaho mutenderi wo wifasha ute ese hari cyuka cy'ubwoba abaturage biyemeje gutaha nubwo batabishakaga bimeze bite n'iki kirimo kuvugwa muri iyo nkambi yanyu
hegereye aho batwarotse inyama novuga yuko imitima irahagaze ivanye niko biraba inkuru ziko turabona ziko ziraba novuga ati hariho imigwi ibiri hari umugwi uvuga ati jewe no kuri ibanje ndagenda hari abandi bavuga ati jewe nibazonjana ahubwo inzira ya novuga ya panya ndazizi zizo zica mu nyuma y'ikanda ati jewe bazomfatira mu kijiji nagiye ati kubona nsura mu gihugu jewe na icyo nahunze kitarahera jewe numva cyo bari ikibazo ko bari gupfa mukundi abo n'umugwi kabisa ukomeye bwa ati mbere bigiye kugira unyurize ntibizokoroha umva nicyo cyuka rero kiteza bashobora ko turarindire ibizokurikira kubera uyu ni umunsi arike yanu ku munsi w'iteka ya mbere ariko twarindira ibizoba icyo kuko barafishe Ruyigi Rutana Makamba intara zitandukanye ushikejo zizobe ziri kuri UN kugira zitahe.
Simoni wumvishije ibivugwa mu nkambi ya Mutenderi n'ibyo bivugwa na mugenzi wawe uraho muri iyo nkambi ya Nduta mu gusoza niki mwifuza ko yaba leta ya Tanzania cyangwa se n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bakora kugira ngo mwumve ko mutekane?
Murakoze cyane kuvuga muri rusange ikintu twifuza sabye impunzi turifuza icyambere na mbere guhabwa ubwigenge bwa kiremwa muntu kigira kabiri twifuza ko nibura wese ushobora kunguruza tugakugwa impande y'umupaka w'u Burundi kubera ko niyo suruse y'ibibazo byose twama twahuye nabyo kuko birorohera cyane abagizi ba nabi kuza abakozi bagombye mu ikambi bakaca nyisubirirayo ubu rero dufite amakenga adasanzwe ubu hari ingeso ya Harawe mu ijoro gusanga umubanyi yagiye utazi ukuntu bamutwaye kandi atwagwa n'igipolisi cya Tanzania agaca atwagwa n'abandi bantu batamenyekana ukaca usanga rero ubu rero mu miryango amarira ni menshi cyane umva rero izo ntumbero tuzifitemo ibibazo bidasanzwe byo kwiyumvira ko umwanya n'umwanya twebwe impunzi bazize batwara umwe umwe gushika yaho twese tuzosanga ikindi kintu ashobora gusaba leta ya Tanzania hamwe na UN ko boshobora kuturonderera uburyo bwo kugira ngo tuze twatembera mu gihugu cyose atafite ubwigenge kuko baba bavuga ko babitanga kubitanga nk'inyaruguso nta jemeze ijana ku ijana ko ubwo burenganzira ari bwo batanze bwo kugira ngo impunzi izogende yisanzuye.
Icyo cyari igice cy'ikiganiro muri Isanga mugenzi wacu Edi Rwema yagiranye na zimwe mu mpunzi z'Abarundi mu nkambi zitandukanye z'igihugu cya Tanzania ku cyemezo cyo gutaha ku bushake cyangwa se gutaha ku ngufu mu Burundi. Ikiganiro kirekire mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Nchuti radio yanyu ibiganiro byayo birahagarariye ahangaha tukaba rero tubashimiye cyane kuba mwaduteza amatwi mwahisemo kukurikira radio Ijwi rya Amerika. Ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Dan Crawford yarafatanije na Fasil Gebehu. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ibindi ni mukanya samoya n'igice.